Mariko ikigabane cha kane. Atangura ukundi gushasha kwigishiriza ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi cyane rikoranira kuri we, bimutera gutambukira mu bwato buri mu kiyaga yicaramwo. Ishengero ryose riguma ku nkombe y'ikiyaga. Abigisha byinshi mu migani ababwira muri uko kwigisha kwiwe ati:
"Nimwumve, umubivyi yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziratsa zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho, izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma, izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura arazinyoha ntizama, izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera zirakura zihunda impeke, zimwe 30 izindi 60 izindi 100 bityo bityo."
Kandi ati:
"Uri n'amatwi yumva niyumve."
Biherereye abari kumwe nawe n'abamwe 12 bamubaza iyo migani, arabishura ati:
"Mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze babarigwa byose mu migani ngo kuraba barabe, yamara ntibabyitegereze, kumva bavyumve, yamara ntibabitahure, ngo kumbure bohindukira bagaharigwa."
Kandi arababaza ati:
"Ntimuzi uwo mugani? None imigani yose muzoyitahura mute? Umubivya biba ijambo ry'Imana. Ari iruhande y'inzira, aho iryo jambo ribibwa, iyo bahejeje kumva, Satani acaza uwo mwanya akabakuramwo iryo jambo ryabibwe muri bo. Naba nuko nibo babibwe ku rutare, iyo bumvise iryo jambo baca baryakirana umunezero, ntibagira imizi muri bo, ariko bahagarara umwanya muto, maze iyo badutswe ko n'amarushwa bo n'akadenderezo bazira iryo jambo bica bibagwisha. Abandi nibo babibwe mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze umwitwaririko w'iby'isi n'uruhendo rw'ubutunzi no kwifuza ibindi, iyo bibinjiyemwo binyoha iryo jambo rikabura imbuto. Ababibwe mu ivu ryiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, bagahunda impeke, umwe 30, uwundi 60, uwundi 100, bityo bityo."
Kandi arababaza ati:
"Mbega itararizanwa ngo baryubike ku igiseke canke barishire mu rutara, ntirishirwa ku gitereko caryo, kuko atacanyegejwe kitazoserugwa canke icagizwe ibanga kitazoja habona. Uwuri n'amatwi yumva niyumve."
Kandi arababarira ati:
"Mwiyubare mu vyo mwumva. Ingero mugeramwo niyo muzogeregwamwo kandi muzorengerezwa, kuko uwufise azohabwa, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yarasanzwe afise."
Yongera kubabwira ati:
"Ubwami bw'Imana busa n'umuntu yabivye imbuto mwivu, bwije agasinzira, bugaca akavyuka, imbuto zikamera, zigakura, atazi ingene zakutse. Ivu rimeza ryonyene, habanza kuba ibironge, hanyuma hakaba imiyange, hanyuma hakaba imishitengenge y'impeke, maze imirima yeze acayitemesha umuhoro, kuko igihe cy'ishwabura kigeze."
Kandi arababaza ati:
"Ubwami bw'Imana tubushushanye n'iki? Canke tubusobanurisha umugani iki? Busa n'akabuto k'igiti, iyo gatewe mu ivu n'ahari kanzinya hanyuma y'imbuto zose ziri mu isi, ariko iyo gatewe karakura kakaba kanini kakaruta ibirimwa byose, kagashamika amashami manini, kandi inyoni zo mu kirere zishobora kwarika ivyari mu gitutu cako."
Kandi ababwira ijambo ry'Imana mu migani myinshi imwe n'iyo uko bashobora kumva. Kandi atabaciriye umugani ntacyo yababwira, ariko yihereranye n'abigishwa biwe akabibasobanurira byose. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati:
"Tujabuke tuje hakurya."
Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yari aryamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziriye. Aramukangura aramubaza bati:
"Mwigisha, ntubaye ko turiko turapfa?"
Arikangura azibizingunza abaririkiyaga ati
horutekereze
umuyaguraca habagahwekere rwose arababaza ati
nigiki kibateye ubwo ntimurize
baratinya bagira ubwoba bwinshi barabazanya bati
mbegu n'umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira